imwumva n'ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mwiriwe neza nchuti zacu mu Rwanda naho turi kuri FM 104.3 no kuri radio inchuti ya bose FM 88.3 mwiriwe neza nchuti zacu rero muri kumwe na Aloise Bigirimana
na Thomas Kamirindi mwiriwe dore ngingo z'ingenzi z'amakuru mu Burundi imyigaragambyo
no kwiyamiriza abategetsi babomekerano nibo bakorera mu kwaha kw'abakoloni niyo bibananiye baruhukira mu bakoloni bafise ubwana gihugu bubiri.
Uyu rero ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu myiyamamazo itegura referendum y'itegeko nshinga rivuguruye. Referendum izaba ku itariki ya 17 y'uku kwezi. Hagataho Reporters sans frontières n'ubwongereza baramagana icyemezo cya leta y'u Burundi cyo guhagarika FM za radio Ijwi rya Amerika na radio BBC mu gihe cy'amezi 6 guhera ku wa mbere. Ariko rero nubwo bimeze gutyo, nubwo FM ya radio yanyu yahagarara, Ijwi rya Amerika izakomeza gukora.
Hana muri leta z'umwe za Amerika, perezida w'iki gihugu Donald Trump nawe arashikiriza ko itariki n'ikibanza aho bazohurira n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru byamaze gutangazwa. Mu Burusiya naho baravuga yuko bahagaritse abantu 5 bakekwa ko bari mu migwi y'iterabwoba.
Mugume rero ku maradio yanyu, mukomeze mukurikire aya makuru, ariko kandi nimuje no kuri Facebook VOA radio yacu naho murakurikira aya makuru uko turimo tuyabagezaho.
Imbere yuko twinjiye amakuru avugwa mu karere, dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije kuri uyu munsi wa 5 ko itariki hamwe n'ikibanza ahazobera umubonano hagati yiwe n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yamaze kumvikanywa ko. Perezida Trump yabibwiye abamenyeshamakuru kuri White House imbere yuko afata indege mu rugendo rumushikana mu manuko bw'igisagara cha Dallas ni muri leta ya Texas aha muri leta z'umwe za Amerika. Yongeye ko avuga ko ivyo bigiye kuzotangazwa vuba bwango. Trump yavuze ko Washington na Pyongyang biyemeje kuganira vyukuri kandi ko intambwe zitari nke zimaze gushikwa ko nko kubahiriza ubwigenge bw'imbohe ku buryo Korea ya Ruguru vuba ishobora kurekura abanyamerika 3 bafise amamuko kandi bafungiwe muri ico gihugu cha Korea ya Ruguru. Perezida Trump yabwiye amenyeshamakuru ko Amerika itarota kandi iganira kugukura abasirikare bayo muri Korea y'Epfo mu biganiro bagiye kugiranira n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru.
Muri Mozambique, urupfu rwa Afonso de la Cama ruteye impungenge ku masezerano y'amahoro. Umukuru w'ishyaka Renamo yitabye Imana ejo afite imyaka 65 y'amavuko. Yayoboye inyeshyamba za Renamo mu gihe cy'intambara yamaze imyaka 16 irangizwa n'amasezerano y'amahoro mu 1992. Nyuma yahinduye Renamo ishyaka rya politiki, yiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro 5 buri gihe agatsindwa. Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi ni ubwe warayatangaje urupfu rwa Afonso de la Cama kuri televiziyo ya leta. Yavuze ko yari mashaka uburyo bwo kumwohereza kwivuza mu mahanga, noneho Afonso de la Cama agira gutya yitaba Imana ku buryo butunguranye ibyo kumwohereza ro kwivuza bitaratungana. Abanyamakuru, abanyapolitiki, abashakashatsi mu bya politiki batandukanye batangaza ko urupfu rwa Afonso de la Cama rutwaye umuntu w'igihangange, mbese ko rukubise inkuba. Bemeza ko asize umurage ukomeye nubwo bwose yabaye inyeshyamba nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika irega umutwe we Renamo ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Nyamara umwe mu banyamakuru bazwi wanakurikiranye akora amakuru menshi kuri intambara yo muri Mozambique witwa Fernando Lima we yabwiye ijwi rya Amerika ati ntitwari kuba dufite ibinyamakuru n'ubwisanzure iyo tutagira Dlakama nubwo bwose yabiharaniye akoresheje intambara abandi bantu batandukanye muri Mozambique nanone baribaza niba Rena Muiza akomeza inzira y'amahoro nyuma y'urupfu rw'umukuru wayo wayiyoboye imyaka 39 yose Afonso Dlakama nta muntu yigeze agena kugira ngo azamusimbure ikindi kandi Renamo iracyafite ishami rya gisirikari
abajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burusiya batangaje kuri uyu munsi wa gatanu ko bahagaritse mu gisagara cya Yaroslavl ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Moscow abantu batanu rero nibo bahagaritswe bakekwa kuba abo mu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu bariko bategura ibitero by'iterabwoba muri icyo gihugu abo bantu bahagaritswe ku minsi ya kane no ku wa gatanu mu gisagara n'intara zitandukanye z'u Rusiya abajejwe umutekano bamesha ko batoye amabombe yakozwe n'intoki ibisasu biturika ibirwanisho bicira umuriro hamwe n'amasasu Urusiya uvuga ko uyo murwi w'abakora iterabwoba bakoresha imigwi y'abantu bakoresheje ubuhinga bwa Telegram mu ntumbero yo gutuza iterabwoba abategetsi b'u Burusiya bafashe ingingo mu kwezi kwa kane yo guhagarika ubutumwa bwose bwandikwa buciye ku buhinga bwa Telegram bukoreshwa cyane cyane mu Burusiya bamwe banegura leta y'u Burusiya bavuga ko ari uburyo bwo kugenzura ibivugwa no kuzivya abatavuga rumwe n'ubutegetsi abo bakekwa iterabwoba bahagaritswe mu gihe hasigaye iminsi itatu ngo perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yimikwe ku munsi wa mbere n'indwi zitatu zisigaye ngo habe amahiganwa mpuzamakungu y'umupira w'amaguru ku isi muri icyo gihugu nyine cy'u Burusiya mu matariki ya 14 16 mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'indwi
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye rero ku maradio yanyu ni mudukurikire no kuri Facebook VOA radio yacu naho ubu ngubu amakuru turimo tubagezaho arimo arahanyura igihembo Nobel cy'abanditsi Prix Nobel de Literature ntikizatanga uyu mwaka urwego ruteranya abahabwa ibihembo Nobel Académie Suédoise rwabitangarije i Stockholm umurwa mukuru wa Suède nyuma y'inama yagombaga gutangaza uzegukana igihembo Nobel cy'abanditsi itangazo Academy yashyize ahagaragara rivuga ko muri iki gihe iyi Academy ifite ikibazo cy'icyizere Academy Suédoise iri muri iki kibazo rero cy'icyizere kuva mu kwezi kwa 11 gushize biturutse ku makuru arega umugabo w'umwe mu bayigize ibyo gushaka gufata abagore ku ngufu itangazo rivuga nanone ko umubare w'abagize Academy utagihagije abantu 8 bareguye hasigaramo 10 gusa kuri 18 kandi umunyamabanga uhoraho yarirukanwe Academy Suédoise isobanura ko igihembo Nobel cy'abanditse cy'uyu mwaka kizatangwa mu 2019 no kuvuga umwaka utaha
Tadijwi ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kurugwa rwa internete we zitatu radio yacu voa.com Amakuru yo mu biyaga binini kwijwi rya Amerika urwego rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi CNC rwafashe ingingo yo guhagarika imirongo ya FM ya maradio mpuzamakungu abiri radio ijwi rya Amerika ariyo VOA na BBC yabongereza na maradio asamiranira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu ico iyo ngingo rero yafatiwe izo radio muri ico kiringo cy'amezi atandatu muri nyuma y'iyo ngingo rero bamwe bariko barashikiriza ingene bavyumvira ko ijwi rya Amerika rimenyesha ko ryiyamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa vyayo byo gutangaza amakuru muri ico kiringo cy'amezi atandatu n'ingingo yafashwe na leta y'u Burundi ingingo izotangura gushirwa mu ngiro kuva ku igenekerezo ry'indwi zo ku kwezi kwa gatanu Umuyobozi w'ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe kuri uyu munsi n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru n'amaradiyo mu Burundi. Iyi ngingo ibuza iradiyo ijwi rya Amerika gutangaza amakuru. Yongeye ati abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baze amaso ku iradiyo ijwi rya Amerika ibaha amakuru y'imvaho, amakuru ataho yegamiye kandi adaca iruhande y'ibibera hirya no hino ku isi, ari no cyo gituma iyo ngingo ibangamiye Abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe igihugu kirimwo. Bennett yavuze kandi kwa ayo makuru ateye agahinda cyane cyane muri iki gihe hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika bikazobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi yitwa shortwave ku buhinga ngurukana bumenyi, hamwe no ku mirongo ya FM mu bihugu bibanyi by'u Burundi.
Ambasaderi w'Ubwongereza mu Burundi ufite icyicaro mu Rwanda, Jean Lamas Lomas mumbabarire, yanditse kuri Twitter ati birababaje kumva BBC n'andi maradiyo afungirwa FM mu Burundi mu gihe cy'amezi atandatu. Itangazamakuru ryisanzuye rirakenewe mu bihe by'amatora. Yongeyeho ati iyi ni intambwe isubira inyuma. Iki cyemezo cya Leta y'u Burundi cyatangajwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rucungera ibinyamakuru Sense Karenga Ramadani. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Raymond Nzimana yabikurikiye.
Karenga Ramadani arongoye urwego Sense mu kiganiro kumenyeshamakuru, yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC, Sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura. Ariko naho twanzise iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo Abarundi, barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijanye n'iradiyo ijwi rya Amerika ngo yarongoye urwego Sense, yavuze ko iyo radiyo yahonyanze amategeko bikomeye ari naco gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradiyo yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyeshamakuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengame.
Ijwi rya Amerika bubu bagiye kure, mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradiyo muri za radiyo zugawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique. Nuno munsi kiretse babikuye mu kanya, izo radio zarafuswe mu mategeko twisunze amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uheze, ariko bakabandanya bakoresha wewe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio y'u Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa, bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijanye n'ingorane zashise ngaha, kandi akaba baranamurungikiye umutayi mpuzamakungu. Umuntu arondegwa na lahe boca bamuhakazi, ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze aho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique. Hanyuma si ivyo gusa, mu biganiro vyacishijwe kuri iyo radio itariki 5/4/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho amakuru yose yagiye aracha kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga. Nk'akarorero nk'ivyo biganiro vya vy'itariki 5 basha se kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati Burundi n'ishiramwe mu zamakunguroni.
Ikindi kinyamakuru tafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Nouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio ya Faransa RFI, iradio isanganiro hamwe na radio CBFM please vyagabishijwe n'ugo gwego. Abajijwe nimba izo ngingo ugo gwego gwafashe atari zerekana ko mu gwego cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihe Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora. Urongo SNS yishuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo.
Ntugire impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko. Nukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi gufise ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru.
Karenga yavuze ko izo ngingo za sense atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afise ukuri bukamurenganura. Izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa kane n'ugo gwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu, igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'ico kinyamakuru. Izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano. Radio Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018. Ibujumbura, Raymond Nzimana, ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Raymond Nzimana. Tukibandanya kuri iyo nkuru nyene, ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontieres ryiyamirije iyo ngingo y'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi sense, ingingo yo guhagarika ibiganiro by'amaradiyo BBC n'ijwi rya Amerika mu Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Ishyirahamwe Reporters Sans Frontieres rivuga ko iyo ngingo igenewe kubuza itangazamakuru gukwirikirana imyamamazo yerekeye referendumu kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ishyirahamwe Reporters Sans Frontieres ritangaza ko kuziririza amaradiyo mpuzamakungu abiri akomeye cyane iminsi mike gusa imbere ya referendumu y'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro byerekana ko uburyo bugaragara bw'abategetsi b'u Burundi bashaka kubuza ko haba impari kuvyerekeye iyo bwirizwa shingiro kandi ko bityoza uburenganzira bwo kuronka amakuru. Iryo shyirahamwe rirangiza ryibutsa ko atangingo ifatiye kuri demokarasi n'imwe ishobora gufatwa mu gihe itangazamakuru riziririjwe mu kurangura umwuga waryo.
Uburundi rero buritegura referendum ku itegeko nshinga rivuguruye ku itariki ya 17 y'uku kwezi. Imyiyamamazo y'abayobozi bakuru b'umugambwe CNDD-FDD yabereye mu ntara ya Makamba uyu munsi. Bahamagariye abayoboke babo kuzatora yego. Ni inkuru ya Krisi Munezero.
Kibuga cy'umupira cyo muri komine Mabanda niho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'abanywanyi b'uyo mugambwe bo mu ntara ya Makamba. Renovanda yizeye aserukira uyo mugambwe mu ntara ya Makamba yashikirije uyo mushitsi ko abarongoye biteguriye kwemeza integuro y'ibwirizwa nshingiro.
Abanyamabanga rero bariteguye ne kubaba kwerekana aho bahagaze kugira ayo mategeko azafashe nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza. Ari nacyo gituma munyiri hinyanya wa divisa shingiro ushigikiye kuzotora yego kugira ngo nyakubahwa umukuru w'igihugu yorohewe gushyiraho inzego zizomufasha kurongora iki gihugu.
Evariste Ndayishimiye arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu yabwiye abari aho ko bokwirinda abigisha ingendo z'abanyamahanga.
Gutora ibwirizwa shingiro rishasha no kwiyamiriza abategetsi b'abomekerano nibo bakorera mu kwaha kw'abakoloni. Niyo bibananiye baruhukira mu bakoloni bafise ubwenegihugu bubiri. Abategetsi b'abomekerano nabo nyene mwarababonye nibo bandi bagwanya leta bayirimwo. Abakoloni babwira bati genda mutore leta tugira tubakinze ingene mushika muri leta bakabatwomekera ko rutabatoye. Hanyuma bashitse bagatoba ni bamwe basa umuhungu bari kwagwanya leta bari muri yo batema igiti bakiriko
uyo arongo uyu mugambwe CNDD-FDD avuga ko yizeye ko nabavuga yuko bazotora oya imana izobahindura
nuzaga nazi kwaza gutora oya imana izotiruje kamutima mweranda atagera kamukorako ashitse hari ya mukwiherero atashire igikumu mukadirisha imbere yibara gera igikumu ni aha nuzo yatumwe na satani rere gwanya imana mutima mweranda nabazo shagenda amuvugiramwo ashitse hari ya mukwiherero atashire igikumu mukadirisha kari imbere yibara gera
iyo miye mamazo yabaye kuri uyu wa gatanu yari yitabwe kandi n'icegera ca kabiri cy'umukuru w'inamashinga mateka umushikiranganji ajeje unyigisho muri kaminuza Janvier Ndirahisha hamwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rugejwe agateka kazina muntu CNDH mu mabanda Christine Munezero ijwi rya Amerika
arakoze Christine Munezero noneho dusimbire mu Rwanda bamwe mu bacururiza bo mu Bugarama mu karere ka Rusizi bamenyesha ko bahomba kuko atasoko yubatse bafise bavuga kuretse kuba imvura inyagira ibidandazwa byabo nabo bitanyagiwe bataronka ababagurira mu gihe cy'imvura Claude Ganza munyamagana araduha inkuru irambuye
Ubu ngubu nonaha turi gucuruza mu mwanya imvura nigwa twese turajya gushakisha ahantu twugama ku mpande. Rimwe na rimwe ari n'igihe imvura igwa tugataha.
Numwe mu mazi imyaka itari mike bacururiza ahateganywa kubaka isoko rya Bugarama. Ni isoko usanga rishinze mu duti tw'inturusu twumakaye, tumwe dushinze dutambitse utundi hejuru. Ku buryo ku munsi w'isoko abacuruzi bibasaba kwitwaza uduhema batwikiriza ibyo bagurisha kugira ngo imvura itabinyagira cyangwa gutwikira ibyakwangirizwa n'uruzuba rwinshi mu gihe cy'iki. Muri iki gihe cy'imvura nyinshi abenshi bahura n'igihombo gikomeye
turahomba cyane nkubwo ejo bundi amafuta yange yaramenetse kuko ndi kugenda nterura nirukanka amafuta arameneka ndahomba kandi ibyo ducuruza na amadeni ubwo rero bari kunkaba ngo nimbishyure kubera iki kibazo cy'imvura biranyagirwa tugahomba cyane tukajugunya tubindi tukamena twari dukwiriye gufashwa rero isoko bakaryuba reba ibiti birashinze nta kindi kintu nabangaba bacururiza ha bose baraza bakamanika amashitingi nta handi nyine ducururiza nuko nguko hameze
aha bacururiza nta nubwiherero buhari ku buryo bigora cyane abahacururiza kutagira aho babika ibicuruzwa byabo nabyo biri mu bibatera igihombo kuko bibasaba amafaranga menshi mu kujyana ibicuruzwa ku isoko no gusubiza mu rugo ibitaguzwe
twebwe tubangamiwe n'umwanda nta mawese tugira ubu umuntu ashaka kujya kwiherera kagiye iwe mu rugo mbega nyine turabangamiye cyane iyo imvura iguye nyine turagenda tukakugama ku mangazini
biratubuza nyine iyo imvura iguye wari kuza kuduhahira ntabakije ko yanga kuza ari kunyagira
iriya soko naryo rirabangamye kuko urabona rihuza imipaka ahantu hose nagiye amasoko yaho yose arubatse arasakaye bavamo bagakinga ariko hano ntago bikunda hararangaye imvura iguye usanga ibintu byandavuye cyane
iri soko riri mu birometero 7 n'igice uvuye ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi no mu birometero bitarenze 2 uvuye ku mupaka wa Kamanyola uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuze ko rihurirwamo n'abaturage b'ibi bihugu ko ari bitatu umuyobozi w'akarere ka Rusizi bwana Frederic Harerimana avuga ko kubakira isoko biri muri gahunda ariko ko atatanga icyizere ngo ryaba ryuzuye mu gihe kingana iki
ariko icyiza nuko riri muri gahunda yacu riri muri gahunda y'imyaka 7 ku buryo twatangiye no kugira abafatanyabikorwa tuganira nabo haraho twatangiye gutanga imishinga kugira ngo turebe ko twabona ubushobozi bwo kubaka rya soko nk'uko tubyifuza ariko no mu gihe tutarabona amafaranga yo kubaka isoko ryose muri rusange ubu tugiye kubaka cross border market dufite umushinga wo kubaka cross border market yari ku mupaka ku buryo abantu mu gihe tutarabona rya soko ryagutse twaba dukoresha cross border market
kuva mu mwaka w'2013 leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zigamije kuzamura no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka hakozwe inyigo zo kubaka amasoko agezweho ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibi narwo amwe muri yo yaruzuye iryubatswe ku mupaka muto wa Gisenyi uzwi nka petite barriere minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yavugaga ku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kuzarangirana n'imirimo ya nyuma yo kuryubaka minisitiri Vincent Munyeshyaka
imirimo rero uko nayibonye njye nabonye bishimishije muri raporo bambwiye ko bigeze kuri 95% ariko mureba ku maso biragaragara yuko ni inyubako nziza bigaragara ko mu kuyubaka iriya nzu irakomeye kandi baritegura yuko iriya nzu bazayiha minisiteri mu mpera z'uku kwezi kwa mbere
iri soko rifite igice cyo gucururizamo imboga imyaka itandukanye ibyumba byo gukonjesha n'ibindi byo kubikamo imyaka itangirika vuba serivisi z'amabanki na resitora kimwe n'irerero aho ababyeyi bafite abana bato bajya basiga abana. Ni ibintu Minisitiri Munyeshyaka avuga ko ari byo kwishimirwa kuko bizakemura ikibazo cyari gifitwe na benshi mu bakoresha uyu mupaka.
Biragaragara yuko bigenda gukemura ikibazo twajyaga tubona muri aka karere, aho wabonaga ababyeyi benshi bambuka bakajya muri Kongo bagasiga abana ahantu hadasobanutse. Ariko ni byiza ko muri iri soko bateganyije n'uwo mwanya bagashyiramo irerero, akaba ari igikorwa rwose nashimye.
Nubwo yavugaga ko rizaba ryarangiye mu mpera z'ukwezi kwa mbere, bigeze muri uku kwezi kwa gatanu iri soko ritarataho cyangwa ngo ritangire gukoreshwa. Mu ngamba za Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda byari byitezwe ko iby'u Rwanda rwohereza hanze bizazamuka ku kigero cya 31% muri uyu mwaka wa 2018 hashingiwe ku masezerano y'ubuhahirane rwari rwarasinyanye n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Imibare itangwa na Minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano yerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariryo soko rigari ry'iby'u Rwanda rwohereza hanze mu bucuruzi buciriritse, kuko yihariye hafi 75%, hagakurikiraho Uganda ku kigero cya 19%, mu gihe ibyo rwohereza mu Burundi na Tanzania byo byagiye bigabanuka cyane kuva mu 2015. Aya masoko yitezweho koroshya no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka cyane cyane ubuciriritse, yagiye arangwa no kudindira ku mpamvu zitagiye zisobanurwa neza. Icyakora abacuruzi bavuga ko aya masoko aramutse yubatswe yabafasha kunoza ubucuruzi bwabo, ndetse bikagabanya akajagari muri ubu bucuruzi bwinjiriza igihugu cy'u Rwanda amafaranga atari make. Claude Ganza, Munyamagana, Irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, kugaragaza Ijwi rya Amerika.
Yego, nkuko Claude Ganza yabwiye, murateze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato ni imikino. Umupira w'amaguru ku cyumweru kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, Rayon Sport izahura na Gor Mahia yo muri Kenya ku munsi wa mbere mu matsinda y'irushanwa rya CAF Confederation Cup. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu i Kigali, Jean-Claude Munyandinda, kuri telefone. Jean-Claude, we wiriwe neza?
Mwiriwe neza, Thomas. Amakuru yanyu?
Amakuru ni meza. Niko se Gor Mahia yageze i Kigali?
Birumvikana ikipe ya Gor Mahia yageze mu Rwanda yitegura kuzakina. Ubwo rero ku munsi w'ejo izahabwa n'ikibuga cyo kuri Stade General ya Kigali kugira ngo ihitoreze, mbere y'uko nyine ejo ndi buriya ku cyumweru ikipe izaba yipima na Rayon Sport, aho umukino uzatangira ku mugoroba ku masaha ya 12, aho ari imikino izaga ibimburira ayo mu itsinda rya kane muri ya mikino nyine y'amatsinda ya Champions ya CAF Confederation Cup, aho ikipe ya Rayon Sport iri kumwe na Gor Mahia, ngo tubivuze, Young Africans yo muri Tanzania ndetse n'ikipe ya ISM RG yo muri Algeria, bakaba bari mu itsinda rya kane.
Gor Mahia ni ikipe izwi mu Rwanda kuko si ubwa mbere ije kuhakina?
Ntabwo ari ubwa mbere iza kuhakina. Abakurikira amateka baribuka Gor Mahia y'imyaka ya mbere ya za 90, ubwo ikipe ya Gor Mahia yakinaga n'ikipe ya Mukura mu irushanwa kera bitaga Coupe de Coupe, cyangwa se amarushanwa yo gutanga igikombe cy'Afurika ku makipe yatsinze ibikombe iwayo. Icyo gihe ikipe yari ikomeye ifite bakabuhariwe barimo abitwa ba Peter Dao murabibuka, ariko navuga ko ubu noneho ikunze no kuhaza muri amarushanwa ahuza amakipe muri kano karere, amarushanwa Sekafa, bivuze ko ari ikipe imenyerewe hano muri aka karere. Abantu bo muri Rayon Sport abayikurikiranira hafi bavuga ko ari ikipe itakagombye kubatera ubwoba, kuko ni ikipe idakanganye inakinwamo n'abanyarwanda babiri aribo Kagere Medi ndetse n'uwitwa Jacques Tuyisenge.
Icyo gihe uwo mupira ukomoje wa Mukura, nanjye ntabwo ndibuka umwaka neza, ariko ndibuka yuko hari umukinnyi wa myugariro witwa Rubatu Jean watsinze igitego Gor Mahia yabanje guhambira Peter Dao, rwose yamunaniye cyane aramuhambira bikomeye. Icyo gihe Rubatu rwose yabaye icyamamare kubera icyo gitego n'ukuntu yahambiriye Peter Dao, kandi Peter Dao icyo gihe yari igitangaza koko. Jean-Claude, we maze rero uwo
mupira murayibuka cyane, Soma?
Yego. Urakoze cyane. Ubwo rero nyine uwo mupira uzawudukurikiranire neza, hanyuma uzatugezeho ibyaho neza. Urakoze cyane, ugire weekend nziza.
Murakoze namwe, ugire weekend nziza, Soma.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero ahangaha niho dushoreje aya makuru yacu, tubibutse gusa yuko muzakomeza kumva radio Ijwi rya Amerika nubwo FM mu Burundi yabifunze guhera kuwa mbere nk'uko leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo kubihagaritse imirongo ya FM. Kuri telefone kuri mikoro mwari kumwe
na Aloise Bigirimana
na Thomas Kamirindi, mugire w'ikende nziza, murakarama.